iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019. Muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Harabo twaciye amahadabu, hakaba rero n'ibantu tubafitiye ingingo, kuko twabaciye amande barabandanya na cyane cyane ububare bumwe bumwe.
Uwo ni Freddy Mbonima, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, avuga ku ngingo ziriko zirafatwa ku bantu bafise ubunywero batariko barubahiriza amasaha yo kugara. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini, aho tuza kuvuga ku mpunzi z'abanyarwanda ziriko zirasubizwa mu gihugu cyabo bava muri Congo n'izindi mu karere, turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka mbere yuko tuja mu idonido y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhere hano muri Amerika, aho hariko haravugwa amakuru yerekeye ikurwa ku butegetsi ya Perezida Donald Trump mu byo bita impeachment. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira idonido y'ukuntu byifashe muri kino gihe.
Umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uritegura gukora itora ku wa gatatu ku kirego kuri Perezida Donald Trump. Ikirego gikubiyemo ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite, no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Umutwe w'abadepite nuramuka ucyemeje, Trump azaba abaye perezida wa gatatu mu mateka ya Amerika uhamijwe ibyaha n'abadepite. Kizahita rero kijya muri Sena igomba kumuburanisha mu kwezi kwa mbere kuza. Komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite irangije kwemeza ikirego mu cyumweru gishize, yahise icyoherereza umutwe wose w'abadepite, giherekejwe n'icyegeranyo cy'impapuro 658 komite yakoze, hamwe n'icyegeranyo cyakozwe na komite ishinzwe inzego z'ubutasi. Mu magambo make, ibi byegeranyo byombi bisobanura ibyaha Perezida Trump ashinjwa, impamvu zabyo, ibimenyetso n'icyo itegeko nshinga rivuga. Mu myanzuro yayo, komite ishinzwe inzego z'ubutabera ivuga ko Perezida Trump yashyize inyungu ze bwite za politiki hejuru y'umutekano w'igihugu, hejuru y'amatora yisanzuye kandi azira amahinyu, no hejuru y'ihame ryo kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu. Komite yemeza ko Perezida Trump ahora yitwara nabi kandi ko bitazahagarara. Iti niyo mpamvu agomba kuregwa, akaburanishwa kandi agakurwa ku butegetsi. Abadepite b'abarepublikani ishyaka rya Perezida Trump bo muri komite zishinzwe inzego z'ubutabera n'inzego z'ubutasi nabo boherereje umutwe w'abadepite bose imyanzuro yabo bwite. Bashinja bagenzi babo b'abademokrat ko bakoze amaperereza abogamye. Bashimangira ko nta cyaha Perezida Trump yakoze. Abasenateri nabo batangiye kwitegura urubanza. Rubanda bazaba barureba kuri televiziyo zabo igihe ruzaba rurimo ruba. Ruzaba ruyobowe n'urukiko rw'ikirenga John Roberts nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Hari n'abatumirwa b'indorerezi bazaba bari mu cyumba cy'iburanisha. Nk'uko ikinyamakuru CNN.com kibyandika, nko mu iburanisha rya President Bill Clinton mu 1999, aba batumirwa bari 596. Buri musenateri yahawe impapuro za tike zo gutumira abashaka bane. Abatumirwa kandi barimo abadiplomate 20 mu bahagarariye ibihugu byabo i Washington. Umutwe w'abadepite wari ufite tike 20. Niko byari bimeze no kuri Presidence ya Repubulika, White House. Urukiko rw'ikirenga rwahawe tike 9. Tike 50 zari za rubanda rusanzwe. Izindi 75 zari zigenewe abanyamakuru n'abakozi bahoraho ba Sena. CNN.com ikeka ko no mu rubanza rwa Perezida abantu b'indorerezi nko mu rubanza rwa Clinton. Mu rubanza rwa Trump ni ruba. Umutwe w'abadepite uzashyiraho itsinda rigizwe na bamwe muri bo bazawuhagararira nk'abashinjacyaha mu rubanza muri Sena nyine. Mu rubanza rwa Clinton bari 13. Perezida Trump nawe azashaka abamwunganira, abavoka. kimwe na Bill Clinton nawe ashobora guhagararirwa n'itsinda rigizwe n'abanyamategeko ba White House n'abigenga. Abasenateri bo bazaba bahindutse urukiko rwa rubanda bita jury. Mu gusoza urubanza, perezida w'urukiko rw'ikirenga azahamagara buri musenateri uyu avuge niba ahamye ibyaha perezida Trump cyangwa niba atabimuhamye. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, 2/3 by'abagize sena nibamuhamya byibura icyaha kimwe rukumbi, azahita ava ku butegetsi asimburwa ako kanya na vice perezida we Mike Pence. Nta kujurira bibaho.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Reka dusabe mugenzi wacu Aloise Bigirimana aduha yandi makuru ahereye kuri icyo gikorwa cyo kugerageza gukura perezida Donald Trump ku butegetsi n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi. Aloise.
Urakoze Oriana, ndakuramukije kandi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe inama nshingamateka yiganjemo abademokrate byitezwe ko ejo ku munsi wa gatatu izotora ikemeza ko perezida Donald Trump akugwa ku butegetsi, ibiro bya perezida White House yizeye agakiza kuri sena yiganjemo abarepublikani, aho perezida azoburanishwa mu kwezi kwa mbere. Senateri arongoye umurwi w'abarepublikani muri sena Mitch McConnell yemeje ko azokorana kandi avugire leta ya Trump muri izo mburano. Ibyatumye anebagurwa ku iyo ngingo iteye kubiri n'indahiro y'abasenateri yo kutagira aho begamiye. Perezida Donald Trump yashikirije ko kugomba kumukura ku butegetsi ari ukwemeza abantu bubeshi, yongera ati no guhindukiza kahise ka politike ya Amerika. Mu butumwa ku rubuga Twitter, Trump aranegura kandi ibimenyeshamakuru n'ababifasha hamwe n'umugambwe w'abademokrate ko bamara amasaha n'amasaha babangamira ubuzima bw'umugambwe w'abarepublikane arimwo usanzwe wiyunze. Nk'uko abivuga, abantu 11 nibo bamaze gufa mu masanganya yo mu mabarabara muri ibi bihe by'imbeho n'amaneje menshi atuma amabarabara anyerera aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi mu maleta yo mu burengero bwo hagati hamwe no mu buraruko bushira ubuseruko bahanura abagendesha imodokari kutajya mu mabarabara muri ibi bihe, kuva muri leta ya Kansas gushika New Hampshire aho hitezwe amaneje ateye ubwoba muri ibi bihe. Ikigo kijejwe kugendereza ibihe muri Amerika kiragabisha ko abantu barenga 53,000,000 byitezwe ko bazobangamirwa n'ivyo bihe. Ubwato bwa Maroc bugenzura inkengera z'amazi ejo ku munsi wa mbere bwaratoye ibiziga indwi by'abantu bwongera butabara abimukira 70 igihe ubwato barimwo bwagira ingorane mu ibahari Mediterane. Nk'uko amakuru ava mu gisirikare abivuga, ku bwato bwarimwo abimukira bashika 100 bwazamye mu ijoro buriko burerekeza muri Espagne. Nk'uko byashikirijwe n'ishirahamwe ry'abagira neza ryo muri Espagne ryitwa Caminado Fronteras, rivuga ko kandi ko abantu 24 batazwi irengero.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abanyagihugu baharurwa mu bihumbi barihereje amabarabara ku murwa mukuru Banjul wa Gambia ejo ku munsi wa mbere, basaba perezida Adama Barrow kubahiriza indahiro yarahiye kuva ku butegetsi inyuma y'imyaka 3 igihe yatsinda Yaya Jammeh mu matora y'umwaka w'2016. Adama Barrow yemereye abanyagihugu ko azotwara imyaka 3 agacava ku butegetsi, ariko yamye ashikiriza mu nyuma ko azotwara gushika mu mwaka w'2021 akwije manda yiwe yuzuye. Muri Afrika kandi, abarwanyi baharanira ukwiyonkora mu gihugu mu burengero bwa Kamerune baranyuruje abakandida bashika kuri 40 bifuza kwitoza mu matora mu nama nshingamateka no ku mitumba. Ni mu ntumbero yo kudindiza amatora atekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Leta ya Kamerune yemeza ko izobohoza izo mbohe yongere ikingire abo bakandida hamwe n'abategetsi bajejwe gutunganya amatora kuco yise amatora azoba neza. Abarwanyi baharanira kwiyonkora kuri Kamerune batanguye kurwana mu mwaka w'2017.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ishirahamwe mpuzamakungu rishikiriza ko ku isi yose hari impunzi zirenga imiliyoni 70 hamwe n'abakuwe mu ngo zabo. Byashikirijwe ku munsi w'Imana n'ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR imbere y'inama ya mbere mpuzamakungu yahariwe impunzi yatunganijwe na HCR igatangura ejo ku munsi wa mbere i Geneve mu Swisse. Abategetsi ba ONU bashikiriza ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera igihe bazorangiza gutorokanya ibiharuro bya nyuma by'impunzi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019.
Urakoze Aloise Bigirimana.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Ubonaho ni wa mwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi, ubunywero bushika kuri 10 bumaze kugarwa, naho amafaranga y'amahadabu ashika ku miliyoni 3 niyo amaze gucibwa abafise ubunywero butubahirije amasaha yatanzwe n'ubuyobozi. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo, mugenzi wacu Desire Hatungimana akorera i Kigali aridushikiriza.
Inyuma yaho hashingiye itegeko ryo kugara ubunywero isa 3 z'ijoro kuva kwa 22 z'ukwezi kwa 11, umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ko ingingo zo kugara ubunywero zigiye gukomezwa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, Fredy Mbonimpa avuga ko uretse ko amahadabu amaze gucibwa batubahiriza ayo masaha, hariho n'ubunywero bwugawe bugera kuri 10.
Na cyane cyane ko twabonye ko ari haba intumva, hari abo twaciye amahadabu, hakaba rero n'abandi tubafitiye ingingo kuko twabaciye amande barabandanya, na cyane cyane ububare bumwe bumwe. Aha twababwira muri Rohero hariho akabare kitwa Mutima Bar, twarakugaye tugaha indwi zibiri kugira abazwe bihanuye, n'akabare kitwa Campero Club rego no muri weekend naho yariyongereye ko ubundi bubiri.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bakora mu rudandazwa rwo mu binyobwa bavuga ko iyo ngingo ibatera uruhombo runini.
Amasaha yo kugara saa 3 no kugura saa 11 wodangaza icupa rimwe ukagira nka yuri hameri na obeye batwugaje byahe byagwe nibatereke tuzitekere tuzitahane nta kindi nobona.
Twabura dusohora inzoga ngazikwiriye, ubu abakozi bihe ubukene bwa binjirande
ari uruhombo kuko abantu ni umwanya wo gucuruza nta n'amahe yabinjiza kubera ziyasabugurura amasaha bagiye buganye icyo gihano bagafuma bugurura nka saa 10 hanyuma baca buga nka saa 5 cyangwa saa 4.
Hari bishoboka iyo ngingo yohagarika kuko abantu benshi nk'aha baca bajya mu ibarabara bakigo busuma bakiba.
Iyo twasaba ko batwongerereza nk'amasaha basi nko guhera saa 10 kugeza saa 3 n'umuntu amwe baca icupa abiri naho banywa gutumira gute ntashobora kuba yayamaze.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko iyo ngingo itazisubiza inyuma ubutunzi, yibutsa ko yafashwe mu ntumbero yo kubuteza imbere hamwe no guteza imbere amagara y'abantu. Ariko umuhinga akurikiranira hafi bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana siko abibona, ahubwo ni igihushane cyavyo. Vyongeye avuga ko yarenza akarimbi kubasha afise mu gushinga iyo ngingo.
Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu niwe ashobora kuja imbere n'amashinga y'abatwa leta twafashe ingingo kubera imvo nizi akazisigura ingingo nkizo rero kumenya ko ari administration nizo muri leta ko uburi kura priva abantu muvuma na circulation izo mvure nuza gusigura zibiza umutekano zibiza umutunzi ni uko bica kose niko bigira. Ubugira kabiri capital economic y'u Burundi ni Bujumbura, kaduve impulsa circulation monetaire Bujumbura tujemo kure mu kugabanya amasaha y'abantu gukora canke n'iki abantu bari kwaje 24/24 uri kurafata inkwa benizi uri kuraguriza cyo bita economie souterraine abantu bata gukora mu kinyegezo badandariza kuba itanda mu kinyegero bagira iki basubira hagashaka kugira ibiturire byinshi akurisi baharasira abantu bagira iki ugasanga n'ibintu byuka biyonurika.
Nubwo biruko Fredy Mbonimpa rongo igisagara cha Bujumbura aragabisha n'abadandariza ibinyobwa mu mazu y'indaro mato mato igihe cy'inyoma y'isaha yashinzwe.
Turagabishije abantu b'amabutike ubuzosura kunywesha nk'ikirabo tuzomufata nk'ikirabo tumuciye adabu kandi tumuhashe ikindi twabonye abanyabubare bacabuga bakagira batriya imbohe bakacasha kubaha inzoga bugarana n'ivyo rero tubasaba babihagarike kuko baca bitwaza ngo ariko baraba imipira abandi bariko bakina BR canke ping pong tukavuga tuti barabikina mu masaha yemewe n'amategeko inyuma y'amasaha batahe kuraba ababo n'ingo zabo ariko batwubahirize
ingingo yo kugara ubunywero igihe cy'isaha 3 z'ijoro yafashwe inyuma y'ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu vyabaye muri komine ya Mabayi mu ntara c'Ibitoke hamwe no muri komine Mukaza iri mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kwa 11 ariko rero mukuru w'igisagara ca Bujumbura arahakana ko atasana inyigo yafashe zifitaniye n'umutekano.
Radio Ijwi ry'Amerika wakoze Desire Tunyimana. Igisirikare cya leta ya Kongo FRDC cyashikirije u Rwanda abarwanyi n'imiryango yabo bagera kuri 300. Abo ni bamwe mu baheruka gufatirwa mu bitero by'ico gisirikare bigamije kurandura imigwi y'abitwaje ibigwanisho mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratubwira ibindi.
Amakuru y'itahukanwa ry'abo barwanyi bivugwa ko ari abo umutwe wa FLN urwanya leta y'u Rwanda ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ni igikorwa cyakozwe ahagana mu gitondo cya kare ariko kigirwa ibanga ku ruhande rw'u Rwanda. Ku ruhande rwa FRDC cyari gihagarariwe na General Dieudonné Muhima ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bya Sokora ya kabiri ku rwego rwa Kivu y'Epfo bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru ijwi rya Amerika yaje kumenya nayo ku mupaka wa Rusizi ya mbere bambukiyeho wabanje gufungwaho igihe gito ku bandi bagenzi kugira ngo abo bambuke umwe ku wundi bari ku mirongo amaboko imbere akaba ariko bashyikirijwe inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zari ziyowe na General Major X Kagame ukuri ingabo mu ntara y'Iburengerazuba binjizwa mu modoka zari zibategerereje aho. Nubwo abo bashyikirijwe u Rwanda mu gitondo cyo kuri wa mbere ariko kugera mu masaha 12 z'umugoroba Madame Mukantabana Seraphine uyobora komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yabwiye ijwi rya Amerika ko abo ntabo barakira muri iyo komisiyo kandi ko nta namakuru afatika yerekeranye n'itahukanwa ryabo aramenya n'ayamenya aza kutubwira. Icyakora ikinyamakuru The New Times cyandikirwa mu Rwanda kiravuga ko muri 291 bashyikirijwe u Rwanda harimo Kapiteni Herman Nsengimana wavugiraga umutwe wa FLN n'abandi bayobozi bawo barimo batatu bafite ipeti rya Lieutenant Colonel n'abandi batatu bafite rya Majoro. Kuva mu matariki 5 y'uko kwezi kwa 12 turimo amakuru yo gutahukana babahoze mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda bagafatirwa mu bitero by'ingabo za Kongo muri Kivu y'Epfo yakomeje guhwihwiswa ariko bikagirwa ubwiru. Aba hafi 300 bakiwe mu Rwanda kuri uyu wa mbere mu gihe kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize intumwaro idasanzwe ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana David McLachlan Carr yari yasohoye itangaza avuga ko atewe impungenge n'uburyo abo bahoze mu mitwe y'inyeshyamba n'imiryango yabo babayeho aho bafungiye mu kigo cya gisirikare cya Nyamunyinyi muri teritwari ya Kabareho muri Kivu y'Epfo. Muri iryo tangazo bwana McLachlan yavugaga ko abo barwanyi n'imiryango yabo igizwe n'abagore abana n'abageze mu zabukuru bose hamwe barenga 200,000 batabona ibyangombwa nkenerwa birimo ibiribwa amazi ndetse n'ubuvuzi ku barwayi. Akavuga ko leta ya Kongo ikwiye kumva ko kurwanya imitwe yitwaje intwaro bigomba kujyana no kubahiriza amahame mpuzamahanga yo kurengera uburenganzira bwa muntu nagenga ibikorwa by'ubutabazi. Bwana David McLachlan Carr asoza iryo tangazo avuga ko nk'umuryango w'abibumbye biteguye gufasha leta ya Kongo mu guhuza ibikorwa by'ubutabazi na gahunda zayo zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'icyo gihugu. Bivuga ko abarwanyi b'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hamwe n'abagize imiryango yabo bari muri icyo kigo cya Nyamunyinyi bagomba gutahukanwa mu Rwanda bose hamwe barenga 1,000,000. Uretse aba 291 bakiwe kuri uyu wa mbere nta gahunda yindi izwi ku birebana n'itahukanwa ry'abo bandi basigaye. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. E Kigali mu Rwanda habandanya kumvikana amarira y'abariko barasenyurwa amazu yabo basabwa kutabandanya kuba muri ako karere gashobora guhitana ubuzima bwabo. Mugenzi wacu Eric bagira ubusaba bitubwira.
Iyo nyundo yumvikana si yubaka yewe sinisa nibyangiritse ahubwo irifashishwa n'abisengera inyubako zabo zibarirwa hiswe mu manege k'Inyarutarama mu mujyi wa Kigali hazwi nko muri Banyahe. Ni muri ibi bihe imvura nyinshi ikomeje kwangiza ibitari bike aho Inyarutarama bigaragara ko abantu baguye mu kantu. Nk'uyu musaza twasanze ari kwisengera kubera we na bagenzi be babitegetswe.
Ejo leta yadutegetse ko twisenya tukagenda tukajya kuri impunzi. aya mazu twabubatse tuguze imibare uyu munsi bahita igishanga hari igishanga mubonye hanga hari ukanyaga mureba hanga akana karengene kitwe ndenga kamera
utari gusenya biragenda bite
uje gusenya bazaza bahikubite nabo mukubita aho mutubayeze tubaye impunzi kandi naho basoretire nigishaga abana banje bisogonde kibazongira kwiba bakwiye nkishuri iki baje kwa bama ibo babindaye
kuba biboneka ko barangije gutegekwa kwisenyera barabifata nk'ubuhemu
jewe nahandi hantu mfite hakwerekera uretse kunyangaza nka bamayibobo mudamu wanje nawe akabaye mayibobo hanyuma uburere mudusigiye nk'abana tubyara ubuhemu nubuhe mugiye twakoreye abana bacu uretse ubwa leta iduhaye itweretse hari intambara irenze iyi ngiyi wa munyamakuru.
Amakuru ijwi rya Amerika yahawe n'abatuye Nyarutarama nuko kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta ndetse n'iz'umutekano zagiye kubasenyera ku ngufu maze baratsimbarara ariko bucya bagaruka niko gutegeka buri umwe kwisenyera. Abari bahafite inzu ngo baragenerwa amafaranga 60,000 yo kujya gukodesha mu mezi abiri ariko barasanga bidahagije.
Batwijeje ko bagiye kutwubakira amazu baduha amafaranga y'ubukode y'amezi abiri ubwo ni 60,000 twayafashe tubaha leta yacu y'u Rwanda turanayikunda reka tureke ibyo batubwiye babishyize mu bikorwa ariko nkabanje natabaza perezida wa Repubulika bibaye ngombwa yadutabara twanze guhangana n'ibyo twabonye imande n'imande bamwe babafunga babashyiramo amapingu twe twemeye nyine.
Aha Nyarutarama n'ubusanzwe hari hamaze imyaka igera muri ibiri abaturage bahanganye n'ubutegetsi ku ngingo yo kubimura nta ngurane ikwiye. Kubakodesha gahafatwa nko mu manege kabo ni ikibazo kirushijeho gukomera cyane ko n'amafaranga 60,000 ari guhabwa ba nyiramazu agomba gusenywa. Ijwi rya Amerika yakunze kubona babuza yo bacira nayo bamira nk'aba babyeyi mu majwi yuje ikiniga bati
imunzu mukaje aho ziba twebwe tuko tugiye kujya turaza abana hanze mukaduta hanze ubwo nta gaciro agaciro naka impunzi twanago nta munyarwanda ufite agaciro cyo kujya ndaza abana ese ubwo ndumuntu cyangwa ndi igiki
njyana naje gukodesha amafaranga nyirinzi none kimwe nayimaramo kandi ambaye amafaranga yanjye none yanze no kumanitiki kandi none kimwe na kimwe namaramo
nende kugombitike ni leta ni nyirinzo
ni nyirinzo nana mugate mane giye mbyanje kugitege none yanakinye
none amaherezo biragenda
none ibintu byanje biri hano hanze none ndaguma none godeje none ngiye munye cyo gutega
uko abasabwa kwimuka babisobanura byumvikana ko bisa n'ibyabagoye kubyakira
none bongeye kudusubizaho twavuye
aho mwavuye uravuga he
mu bihe bibi urabona ibi ngiye tuberutse muri 94 bageze badusenyera umuntu akaza gusohora mu nzu yawe akagusenyera none ubu ni ibyo twongeye kubona mu maso yacu
abatari gusenyerwa ariko bari kureba bo barabivugaho iki
ntabwo nameze ubona kubona umuturanyi wanjye asenya gushya ku manywa y'ihangu adafite ahaje
ukumva byagenda bite wowe
uge uko nabyumva nuko bagomba kwishyurwa aho bari batuye bagafata amafaranga yabo yaba ari make bakayabaha bakajya gushaka ahandi hantu batura.
Iki gikorwa cyo gusenyera abatuye mu manegeka cyatangiye kumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kuva mu mpera z'icyumweru gishize kandi kiri mu turere hafi ya twose tw'umujyi. Hari imiryango ubutegetsi bwabaye bucumbikishirize mu bigo by'amashuri. Kubacumbikishiriza ni kimwe, kuticira isazi ku maso ni ikindi. Ijwi rya Amerika yasuye bakuwe za Rwampara n'ahandi ubu bacumbikishirijwe kandi Kigali. Uyu musaza twasanze aryamye mu cyumba cy'ishuri hari mu masaha yo kuringanira n'ameza umwitegereje wakeka ko hari ubundi burwayi.
Ndaragiye kunyica inzara igiye kunyica.
Inzara igiye kukwica gute?
Ari umwatugunye mu nzu mukanwa ko no kudufungurira bimeze bite. Waba ubabariye umuntu ki udapfa kandi kongera ukamwikisha inzara wowe uzi neza ko umuntu atungwa no kurya. Ubwo waba umukingiye cyangwa waba ugiye kumwica urubozo kuko ubu ntabwo baje kunkingira urugo.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali kugeza ubu ntibugaragaza imibare ya nyayo y'abarebwa n'iki kibazo ndetse n'ingengo y'imari izagenda mu kwimura bari mu manegeka. Mu nshuro nyinshi zose ijwi rya Amerika yashatse amakuru yisumbuyeho twashatse kuvugana n'ubutegetsi bw'umujyi ntibyadukundira. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda avuga ko ikibazo bakizi kandi ko leta yari yaramenyesheje abaturage. Dr. Joseph Nkurunziza ryarasuvugira societe civile yavuze ko hari n'amabaruwa yo mu 2017 yamenyeshaga abatuye mu manegeka.
So ariko nababivuze ko kuba turi ijwi ry'abafite intege nke tudashaka kubahiriza amategeko aho ngo bakwiye gukosoka. One, kiretse haza kuba ko leta itakomunikatinze kandi dufite n'imiryango irimo isi ishinzwe ibintu bya environment ikorana n'abaturage umunsi ku wundi. So ariko habayeho dialogue.
ibiganiro
ibiganiro cyozo cyabaye nuko ari n'abafite za revo muri 2027 yaho babonye bataje batonye kuri kujana batiragati muri gihe
mu itangazo ryashyize hagaragara ishyaka ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Darifa umurinzi byasabye ubutegetsi kwimura rubanda butabahutaje ishyaka Darufa rivuga ko ibiri gukorwa bigaragaza ko ntagena migambi rihamye mu miturire ubutegetsi bwashyizeho mu gihe byari muri gahunda y'icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye mu minsi ishize mu Rwanda habarurwaga bagera muri 15 bari bamaze guhitanwa n'ibiza ni mu gihe mu mwaka ushize 2018 byahitanye abasaga 200 eh bagira ubusajwe rya America ikigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyita ku mpunzi HCR vyakoresheje inama igamije guhuza hamwe amashirahamwe mpuzamakungu afasha amamiliyoni y'abantu bavanywe mu byabo n'intambara ubukene itotezwa n'ibindi inkuru ya Zlatika Hoke yatugejweho na Veniste Nshimimana
Iyo nama yiswe Global Refugee Forum yatangiye uyu munsi kazarangira ejo bundi kuwa gatatu irabiri Geneve mu Suisse aho yitabiriwe n'abayobozi ba za leta abinganda ndetse n'abimiryango idashamikiye kuri leta ikigamijwe ni ugushakira hamwe ingamba zo gutabara abantu bagera kuri miliyoni 70 bavanywe mu byabo nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye benshi muri abo baba bangara mu bihugu byabo ariko bagera kuri miliyoni 25 ashubuye kwambuka imipaka muri abo hari miliyoni 3 n'igice bahungiye mu gihugu cya Turukiya perezida w'icyo gihugu Recep Tayyip Erdogan akaba ari umwe mu bayobozi bitabiriye inama y'i Geneve Julian Trix ukora mu biro bya HCR yabyishimiye
We're of course delighted that President
Birumvikana ko twishimiye ko Perezida Erdogan azitabira iyi nama kandi rero azadufasha kwihekerekezo
Mu gihe intambara igenda yicogura muri Syria bamwe mu banyagihugu batangiye gusubira mu ngo zabo nubwo bwose umutekano dahagije Julian Trix
Tens of thousands of displaced people are actually returning.
Abandi bihumbi n'ibihumbi barimo gusubira mu duce babona dutekanye kugira ngo bongere batangire ubuzima basubire mu byabo mu ngo zabo maze barebe icyo bakwimarira nko gusubira kwiga n'ibindi.
Intambara yo muri Syria igiye kumara imyaka 8 abantu bagera kuri miliyoni 13 bakaba barakuwe mu byabo naho imyaka 40 y'intambara muri Afghanistan yatumye icyo gihugu aricyo kigira abantu bamaze imyaka myinshi bari mu kangaratete tekwisi yose Filippo Grandi umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku mpunzi aragaruka ku mpamvu zituma abantu bahunga
Some people are looking for better economic
Bamwe bahunga bajyanwe no gushaka uko bakwiteza imbere ariko abandi kandi ndavuga ibyo nabonye abandi bahunga ubugome buteye ubwoba baba bakorerwa
Ibihugu byakiriye abimukira benshi nka Turukiya, Jordania, Liban, Pakistan n'Ubudage birahatirwa kubasubiza iwabo nibutse ko ikibazo mukira kiri mu byatumye ubwongereza bwemeza kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi leta zunze ubumwe za Amerika nazo zakajije igenzura ku mipaka kugira ngo zikumire ubwinshi bw'abimukira ndetse bigeza naho abana batandukanywa n'ababyeyi babo n'abandi basubizwa aho baturutse ku ngufu umuyobozi w'ishami ry'umuryango ngo abibumbye ryita ku mpunzi avuga ko icyo kibazo kigomba kubonerwa umuti ku rwego mpuzamahanga
For people that arrive in the United States we're advocating that those who seek
Kubantu bageze muri leta zunze ubumwe za America baharanira ko basaba ubuhungiro bagatega amatwi ko abana batatandukanywa n'ababyeyi kandi niba hari icyo twakora kugira ngo dufashe leta ya America kurangiza icyo kibazo twiteguye
kubikora
Abantu bagera ku 300 barimo abakuru b'ibihugu n'abaministiri bitabiriye inama isuzuma ikibazo cy'imidugararo mu bihugu nka Syria, Afghanistan, Myanmar, Somalia, Sudan y'Amajyepfo na Venezuela aho abantu amamiliyoni bavanywe mu byabo bagahunga.
Urakoze Veniste, aho ni naho duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31, 41 ku mugoroba naho mukatwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri site internet murashaka kuturonka adresse yacu ni radio yacu voa.com muri studio 5 i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza